Iri n'ijwi rya Amerika. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri kitondo ku munsi wa gatatu itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2017 kuri mikro muri kitondo muri kumwe nanje Fiden Yonga.
Amatati dufitanye n'uwo muhuza aracariho ntarahera ntacyo tumariyeho tujya mu biganiro atunganije.
Uwo ni komiseri ashinzwe kumenyesha makuru mu runani Senared Jeremy Minani avuga ku ngingo yabo y'ukutitaba ibiganiro bihuza Abarundi byatumwe ko n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze ayoboye igihugu cya Tanzania. Inkuru n'andi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Yamara reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine, utubwira makuru avugwa muri iki gihe.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abantu barenga ijana baguye mu mishamirano yabaye muri icyo gihugu hagati y'abasirikare ba leta n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho. Iyo mishamirano yabereye mu ntara ya Kasai yo hagati mu matariki ya 9 na 13 z'uku kwezi kwa kabiri. Icyuka kibi cyari gisanzwe hagati y'izo mpande uko ari zibiri cyagiye kunyuka inyuma y'aho abasirikare biciye umutegetsi w'uyo mugwi mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze w'2016. Liz Throssell, umuvugizi w'igisata kijyanye hagati y'akazi na muntu muri ONU, amenyesha ko uwo mugwi waciye utangura gukora ibitero ku nzego za leta. Throssell yatangaje ko abenshi mu bagwanyi b'uwo mugwi bagizwe n'abana. Throssell amenyesha kandi ko ku itariki ya 9 muri uku kwezi kwa kabiri habaye igitero mu kaguriro kari muri iyo ntara, abagore bashika ku 39 barahasiga ubuzima. Ibiro bijyanye hagati y'akazi na muntu muri ONU bimenyesha ko byegeranije amakuru ku bubisha bwakozwe n'imigwi igwana kuva mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze, kandi ko bitewe amakenga n'igitigiri cy'abapfa gitera cyiyongera, bigasaba ko haba amatohoza ku bwicanyi mumaze iminsi bukogwa n'izo mpande zigwana. Umwe mu bategetsi bakomeye mu gisirikare cya Sudani y'Umanuko yatanze imihoho mu mabanga ajejwe, General Thomas Sirilo yagiza Perezida Salva Kiir ko yahinduye igisirikare akakigira umugwi ukorera ubwoko aturukamwo. Mu rugwandiko yashikirije mu uwo musirikare wo mu rwego rwo hejuru, yagirije Perezida Kiir ko atubahiriza amasezerano yatawe ku gikumu mu mwaka wa 2015 hagati ya leta n'ingabo zari zirongowe na Riek Machar yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Sudani y'Umanuko. General Thomas amenyesha kandi ko Perezida Kiir abandanya umugambi w'ihonyabwoko no gutuza abantu matongo yabo. Ateni Wek Ateni, umuvugizi wa Perezida Kiir, arahakana ivyo birego. Ateni avuga ko General Thomas ari umwe mu batsirikare bamaze imyaka myinshi kandi ko yarafise uburenganzira bwo guhindura ibitagenda neza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko abantu barenga imiliyoni 3 batujijwe mu zabo kuva mu 2013, nayo abarenga umuliyoni bakaba barahungiye mu bihugu bibanyi. General Thomas Sirilo abaye umusirikare wa kabiri mu mu rwego rwo hejuru atanze imihoho inyuma ya Lieutenant General Bapinyi Moniteur. Yari yatanze imihoho mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze w'2016. Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaje ko igiye guha igihugu cy'Uganda imfashanyo y'amafaranga arenga miliyoni 25 z'amadolari agenewe gufasha icyo gihugu guhangana n'igitigiri kinini cy'impunzi zihunga intambara iri mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Iyo byatangajwe kuri uyu wa kabiri n'ubuserukira Amerika mu gihugu cy'Uganda, Deborah Malak. Mwamenya ko igihugu cy'Ubuganda cyakira impunzi zirenga umuliyoni, abababa 170,000 muri abo bahunze ingwano iri mu gihugu kibanyi cya Sudani y'Umanuko kuva mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2013. Ubuserukira Amerika muri Uganda, Deborah Malak amenyesha ko ashima inyifato y'igihugu cya Uganda ku bijyanye n'impunzi n'uburyo icyo gihugu cyagumye cyugura imiryango yacyo ku mpunzi. Amafaranga Leta z'Ubumwe za Amerika yatanze akazokoreshwa mu bijyanye n'amazi meza, isuku mu makambi y'impunzi, kugwanya amabakorerwa akogwa afatiye ku gitsina, hamwe no kubandanya gukingira impunzi. Ambasaderi Malak yasabye ibindi bihugu gufasha kurushiriza ishami rya ONU ryita impunzi HCR n'ibindi bihugu byakiriye impunzi. ONU yatangaje ko impunzi z'Abanyesudani y'Ubumanuko zashitse mu gihugu cya Uganda kuva mu ntango z'uyu mwaka. Iryo shyirahamwe rikamenyesha kandi ko igitigiri cy'izo mpunzi cyiyongera ku munsi ku munsi. Abahinga mu vya politike mu gihugu cy'u Burusiya batangaje kuri uyu wa kabiri uburyo babona itangwa ry'imihoho rya Michael Flynn umuhanuzi mu biro vya president wa Leta Zumwe za Amerika mu bijyanye n'umutekano. Boris Makarenko arongo inama nkuru y'ikigo kijejwe vya politike n'ubuhinga bwa none gikorera mu Burusiya amenyesha ko iryo tangwa ry'imihoho ariha igicapo kibi president Donald Trump na Leta arongoye. Kuga Makarenko ngo nabakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu barenze ku mategeko menshi ayanditswe n'ayatanditswe. Uwo muhinga mu vya politika amenyesha kandi ko ikiganiro cabaye hagati ya Amerika n'Uburusiya cega benshi mu bategetsi ba Leta, kandi ko inyungu z'ivyo bihugu ko ari bibiri zitarabwa n'umuntu umwe yamara zirabwa na benshi muri abo bategetsi. Uwundi yagize ico ashikirije ku gutanga imihoho kwa Flynn n'umuhinga mu vya politike ya Amerika mu ishure ryisumbuye ry'ubutunzi Moscow mu Burusiya Alexander Domrin, kubwiwe ngo yari yiteze ko ubwo gutanga imihoho kwa Flynn kwari gutanga inyishu ku bibazo bitari bike by'amenyesha makuru bakorera mu Burusiya no mu bahinga batandukanye. Domrin avuga ko gutanga imihoho kwa Flynn bitanga igicapo kibi kuri Leta ya President Trump. Akavuga kandi ko ari intsinzi ku banywanyi b'umugambwe w'abademokrate hamwe n'ibimenyesha makuru byo muri Amerika. Dmitry Peskov ajeriwe kumenyekanisha makuru mu biro kwa President Vladimir Putin w'u Burusiya yatangaje ko gutanga imihoho kwa Michael Flynn ari kibazo cyego ubutegetsi bwa Amerika. Peskov yatangaje ko akiri kare kugira avuge ku ngaruka bifise ku migenderanire y'u Burusiya na Amerika.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC umwanya w'amakuru yo mu karere. Kuri uyu wa kane yarusha mu gihugu cya Tanzania azotangura ibiganiro bihuza Abarundi byatumwe ko n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze ayoboye igihugu cya Tanzania. Impande zirabwa n'ibibazo vyo mu Burundi zibandanya kutavuga rumwe ku bijanye n'ivyo biganiro. Leta ya Burundi yabandanije kuvuga ko itazokwigera yicarana n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu gihe bamwe mu batavuga rumwe na leta bo bavuga ko badafitiye icyizere umuhuza. Abagize urunani Senared bamaze gutangaza ko batazokwitabira ibiganiro ariko ko bazorunga ikintumwa kugaragaza impungenge bafise. Mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye ku telefone na Jeremy Minani, komiseri ashinzwe gutanga amakuru muri Senared, aramubaza icyo bashingiye ko ku ngingo bafashe.
Twashingiye ku ngingo twafashe mu kwezi kwa mbere tariki zimwe uno mwaka, aho twiyamiriza umuhuza Benjamin Mkapa tuvuga yuko afite ahengamiye yivanye n'amajambo yari yashikirije igihe yaheruka kugendera Burundi. Twavuga tuti amatati dufitanye n'uwo muhuza aracariho ntarahera, ntacyo tuma rero tuja mu biganiro atunganije. Ariko kubera ko twemera ibiganiro kandi tudatera kagere karere, twavuga tuti reka dutume intumwa zigenda gusigura aho duhagaze zongere zibutse n'ayo matati dufitaniye n'umuhuza Benjamin Mkapa bivanye n'uko byagaragaye ko ahagarariye ku ruhande rumwe ariko ruhande rwa Leta ihari uno munsi mu Burundi.
Izo ntumwa zanyu se zizahura nande, zizabona nande, ninde muzagezaho izo mpungenge mufite?
Utwari dusanze tunafitaniye umubonano na Benjamin Mkapa utashoboye kuba imbere y'uko ibiganiro bitangura. Izo ntumwa rero zizobonana na Benjamin Mkapa zimushikirize amakenga dufise ku ibiganiro bikumira, zongere zinamumenyeshe ko tuguma tumusaba ko yokinjura muri ayo mabanga, hanyuma zongere zibonane n'abashigikira ibiganiro, aba baserukira ibihugu byabo, aba baserukira ishyirahamwe mpuzamakungu n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Twe tubibutse ko tutanga ibiganiro mugabo twanka ibiganiro bikumira, tumwe tubereke aho urunani Senared ruhagaze mu gutorera umuti ikibazo gihanze Uburundi.
Niba atari ibanga, izo ntumwa zanyu zizaba zigizwe n'abande?
Bizoba zigizwe n'abarongoye urunani Senared uno munsi bose bazoba barimwo, eka hariho n'abandi bakeya bazobaherekeza mugabo umukuru w'urwo runani n'ivyegera vyiwe bazoba bari muri izo ntumwa zizogenda kubonana zoja yarusha.
urutonde rwasohowe n'ibiro by'umuhuza rwagaragaza ko umuyobozi wanyu muri iki gihe Dr. Jean Minane yatumiwe ariko bagasaba ko ibyo byabanza kwemezwa n'u Burundi bagakuraho imitahe bari bafitiye bwana Minane ibyo murabivuga hiki
ibyo biri mu byo byatumye tunakura ko icyizere muhuza kuva na mbere kuguhengama gukorana n'uruhande rumwe mu gutumira urumva ko ibyo nakamaramaza ibyo nabyo byerekana yuko uwo muhuza n'umugwi wiwe byo kuri bafite aho bahengamiye kuko mu butegetsi bw'i Bujumbura n'uruhara rumwe mu baharira ntirufise ibyo rutanga ngo rukure ko ngo rutegeke umuhuza ko yatumirwa cyangwa uriya ntatumirwa nakamaramaza rero nicyo gituma tuvuga tuti amatatu dufitaniye n'umuhuza ntarota ahera ibyo cyangwa hirya y'ejo iri ifoto itarahera
Bwana Jeremy Minani komiseri ushinzwe itumanaho muri SNARED turagushimiye cyane kubwa kanyu duhaye kugira ngo tuganire
ndabashimiye nandi makosa
yo tukivuga kuri inkuru ijanye n'ibiganiro bihuza abarundi hari ababandanije kugaragaza impungenge ku rutonde rw'abantu batumiwe bamwe bakemeza ko hari abadakwiye kuba bari kuri urwo rutonde ariko hari nabandi basanga ivyo biganiro bidakwiye kugira uwo bikumira Abo barimwo uwazo yabora Burundi Sylvestre ntibantunganye yabibwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije
birumvikana yuko hagira imiku y'abarundi igira icivuze ku rutonde umuhuza yatanze birumvikana kuko je ndibaze ko tumaze gufata inzira ya demokrasi iha uburenganzira abarundi abantu kugira ijambo bavuze ku kibazo kiniki babonye mugabo kandi birashobora kumvikana ko umuhuza nawe agira ati dubiye aba bantu kugira ngo ndabe ingene ikibazo abarundi barimwo cotora umuti ugatuma turengana kukwama muri nankana gihe cyose tuje no bavuga nti mbere bibaye ngombwa nabo bantu bagirizwa nk'umuntu akabaza mbere ntahe koko muri ibyo bizimuto byuganiro akerekana ugo ruhara bagize hanyuma n'uwo muntu wakigonanwa yakigonanwa akabona ati iki kintu bigikwiye koko tugatera imbere mu nzira ya demokrasi
Umuhuza yaregeze gutangaza ko abantu bafise umutaho bakurikirana bategerezwa kurenguka imbere y'ubutungane batatezwa kuja mu biganiro ikintu mwibaza cyo bacatumye ahindura imvugo nike
Jewe ntaze bibaza no kuri ariko ndabesha no ngiye kumunja mu mutwe kandi ntabishoboye muri kino gihe ngira ngo turiyo saho yabivuze ibyo umuntu arashobora kurondera iyo byavuye cyo bibaza yuko ubu abantu benshi bagira bati turarushe kwere kuko abantu ariko aravuga ngo ariko araganira ahubwo nibagire baheze haboneke ikivuyemo tutagisahiza Burundi nitwame muri nankana nkuko nari kubiye mu kanya gaheze
wihweje indyane ziri mu batumiwe eka mu migambwe no mashira hamwe aho novuga cyane cyane umugambwe iprona Burundi ruhande rwacitsemo ibindi bice nka bibiri nkavuga cyane cyane no mu hari SNARED abategetsi bagiranya kuguma ku butegetsi kurenza ikiringo mwihweje kandi ni namakuru avuga ko abatumiwe harimo abafite umutaho wakurikirana muri baza kuri ibyo biganiro bizotangura n'ibyatangura bikagira icyo bivuyemo
cyo ngiye muri ibyo biganiro ngiye gutembera ngiye kugira ngo turondere koko imisho ku barundi ku bibazo byabangamiye abarundi ibibazo by'inzara ya misi yose ubona yuko abarundi bibabangamiye ibibazo by'ubukene nico kitujanye ngiye rero ugenda witeguye kugira ibyagenerwa byose kugira ngo ibyo ushore kubishikira nibyo mu Burundi hari ingorane mu migambwe siyo yonyine yavuze ni mu migambwe yose twakwita ko ari imigambwe mikuru muri kino gihugu urabona ko muri mwaka cumi iyo migambwe yagiye igira ingorane ikizogira rero umugambwe gukomera ni ingene uzokwerekana ingufu n'ubushobozi ifise kugira izo ngorane abarundi babona kandi bumva bazirengere bongera zirengere bazana ibiteza imbere kino gihugu cacu
Abarundi batari bakiye bakunda kuha ikiganiro iradio Ijwi ry'Amerika bavuga ko bamaze kuruha n'abarundi cyane cyane abanyapolitike bamaje mu biganiro ataco bivamwo bimara igihe maze indyane zigasubira zikaduka cyane cyane igihe cyose amatora yegereje mbega ikintu mubona co kura mu nzira izo ntambamyi eka cyose urakwizeza abarundi benshi nike
naho nyene bogenda muri ibiganiro abantu bakavuga bati kugira dutegure amatora azovamwo inyishu ku bibazo byacu no kuvuga amatora azoshira mu nzego z'igihugu abantu bizewe n'abarundi tukofata ingingo izi n'izi 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 ntihazogira uwongera kuvuga ngo amatora yibwe yateguwe nabi. Ica kabiri nuko amatora aheze bamaze kuvuga bati naka yatsinze canke naka yatsinzwe uwatsinze n'uwatsinzwe ntibatsindaneho ahubwo watsinzwe akabwirwa atsinze ati ndagukeje ku neza y'igihugu cacu twese twagwanira kuza kurongora. Ica gatatu ukamwe yuko demokrasi itari gusa mu matora hari nibindi biranga macane cyane mu kwishyira no kwizana kw'abantu mu mice myinshi bashobora gukoreramo mu gihugu cyabo.
Mu kanya gatoye cyane gose aho ibyo biganiro bizotangura ku munsi wa kane bizosozererwa haize nk'iminsi itatu muri ze rero ko abarundi bazovayo bapfunditse ibintu bishobora kweza agatima abarundi
niba tagira ijambo riboneka rishasha rizo arivuyemo bamenye yuko ukubizigira kw'abarundi kuzogenda ahubwo kugabanuka cyane gose.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi. Murakoze cyane gose ku kanya maduhaye.
Na urakoze
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umucamanza muri sentare nkuru mu Rwanda yavuze ko atazokumviriza amasura avugira Bernard Munyagishari ku byaha bya genocide n'ibyaha by'agahomeramunwa yagirizwa. Umucamanza avuga ko ayo masura yaba ayari imbere mu gihugu mbere n'ayari hanze yacu atagaragara. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagire w'ubusa.
Umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yafashe umwanzuro wo kuzacura urubanza nta mutanga buhamya ushinjura Munyagishari yumvise nyuma y'igihe abanyamategeko bahagarara inyungu z'ubutabera bashakisha hirya no hino bakababura. Kuri iyi nshuro abanyamategeko Brice Bikotwa na mugenzi we Jeanne d'Arc Umutesi basobanuriye umucamanza raporo ku nyandiko z'ibanga bari bakuye mu rugereko MICT rwasimbura urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Izo nyandiko z'ibanga bazisaba bavugaga ko urwo rugereko rwemeje ko hari abatanga buhamya 16 bari hanze y'u Rwanda bifuza kuzashinjura Munyagishari ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko umuntu aregwa n'ubushinjacyaha. Gusa igisubizo bahawe mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere n'ubwanditsi bw'urwo rugereko nk'uko abo banyamategeko babisobanuriye umucamanza bavuga ko ntacyo kibafasha. Baravuga ko kitagaragaza imyirondoro yuzuye yabo bifuje gushinjura uwo bahagarariye ndetse naho baherereye. Kubw'iyo mpamvu abo banyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Munyagishari bakeka ko kuva urugereko rwemeza ko abo bifuza kuba batanga buhamya bahari kandi banakozweho iperereza ry'ibanze urugereko rushobora kuba hari amakuru y'ibanze rutabahaye ku mpamvu bagishidikanyaho. Basabye umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda kubafasha mu bubasha ahabwa n'amategeko agakorana n'urugereko MICT ruri yarusha muri Tanzania akabaza imyirondoro yabo bifuje gutangira ubuhamya bwabo mu mahanga bashinjura uwo bahagarariye. Bwana Bonaventure Rubeye guhagarariye ubushinjacyaha muri uru rubanza yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bushyigikiye inzira zose aba banyamategeko banyuramo ngo bagere ku bimenyetso bishinjura Munyagishari bahanganye, ariko ashimangira ko nk'ubushinjacyaha ahagarariye butabona impamvu aba banyamategeko basaba urukiko kwinjira mu murimo batangiye wo gushaka ibimenyetso bishinjura uregwa. Yavuze ko niba koko ibimenyetso byaturutse muri Arusha bigaragara ko bituzuye abo banyamategeko bareba handi bajuririra hatari mu rukiko rukuru buranisha Munyagishari, asaba ko bahagarara inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Munyagishari bakongera bakandikira ubwanditsi bw'urugereko MICT barutakambira ko bifuza kubona ibyo bimenyetso. Aba banyamategeko bibukije ubushinjacyaha ku rubanza baburana rutoroshya urubanza rw'inshinjabyaha, bityo ko binabaye ngombwa umucamanza yakwishakira ibimenyetso bigamije gufasha impande zombi ziburana. Byateye umucamanza kwiherera amaze nyuma y'iminota isatira isaha zayanzura ku busabe bw'aba banyamategeko Bikotwa na Umutesi nta shingiro bufite. Yanzuye ko Munyagishari yagize uruhare rwo kubuza Maitre John Hakizimana kugira amakuru na make yaha abahagarariye inyungu z'ubutabera. Uyu watangiye yunganira Munyagishari urukiko ruvuga ko yashoboraga gutanga amakuru yafasha muri uru rubanza. Yavuze kandi ko na Munyagishari nyiri uru rubanza ubwe yimanya amakuru ku batanga buhamya yumva ko bagombye kuba bamushinjura. Kubera izo mpamvu zose umucamanza yanzuye ko azaturubanza nta wumviswe mu bashinjura mu nyagishari kuko batagaragara. Ibyizi inyandiko zibanga zari zisigaye arizo kimenyetso kimwe rukumbi cyashoboraga gufasha mu gushinjura mu nyagishari. Nibutse ko mu batanga buhamya bari imbere mu magereza yo mu gihugu abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa mu nyagishari babagezeho mu bihe bitandukanye bakanga gushinjura mu nyagishari. Baranga ku buzima bwabo bwajya mu kaga kuko bemeza ko hari n'izindi manza bashinjuyemo bikabagiraho ingaruka. Bwana Bernard Munyagishari w'imyaka 58 y'amavuko yoherejwe mu Rwanda n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rukorera Arusha muri Tanzania yahageze mu 2013 kuburana ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Nibyaha ubutabera bw'u Rwanda bumukekaho ko yabikoreye mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi ubu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Nubwo yikuye mu rubanza ibyaha byose ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyeho Munyagishari arabihakana akavuga ko ubutabera bw'u Rwanda bumutwerera ubwenegihugu bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha kuko yemeza ko ari umunyekongo. Ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa kabiri nibwo umucamanza azakira imyanzuro ya nyuma ku baburanyi bombi. Uwo munsi ni nabwo ubushinjacyaha buzasabira ibihanuregwa. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Uruhagarara.
Mbega mana yanje ibi bintu tuzobikuraga twimbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwanje tugasamara baradufiye ta twese.
Banirumve ko.
Unje kwiswa mu bitanda. Ishwi data wanje ntibizohave bimpitana. Ishwi da.
Abuba ukaguhagararira neza.
Twaze biraturaba. Tureke ibintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Sheri wanje, urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyuko uri umusore ko nanje nkaba umurengero. Mafu.
Nigikina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage n'abandi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mugira mushikizwe na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Muri make tugiye kurebera hamwe ibyo kwirukana abanyamahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko mubizi muri iyi minsi, abashinzwe umutekano bataye muri yombi abanyamahanga bagera kuri 700 bari mu gihugu ku buryo bunyuranyije n'amategeko babasubiza mu bihugu byabo. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu John Kelly yasobanuye ko 75% muri bo bafite n'ibyaha bashinjwa nk'ubwicanyi no gufata abagore ku ngufu. Yavuze kandi ko ari ibintu bisanzwe. Ati duhora dushakisha abanyamahanga babangamiye umudendezo wa rubanda n'abanyuranije n'amategeko tukabasubiza ibihugu byabo. Kwirukana abanyamahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangijwe bwa mbere na mbere n'itegeko ryitwa Alien Act, no kuvuga itegeko rigenga abanyamahanga ryashyizweho n'inteko ishinga amategeko mu mwaka w'1798. Rivuga ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashobora gusubiza mu gihugu cye umunyamahanga uwo ari we wese ubangamiye amahoro n'umudendezo by'igihugu. Uretse abanyabyaha, abadafite ibyangombwa nabo basubizwa mu bihugu bakomokamo. Aba bariyongereye cyane bikomeye nyuma y'ibitero by'iterabwoba byo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001. Kuva mu 1892 kugera mu mwaka w'2000, ni ukuvuga mu gihe cy'imyaka 100, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yirukanye abanyamahanga barenga 40 million. Nk'uko imibare ya leta ibyerekana, guverinoma ya Perezida Obama niyo yashubije iwabo abanyamahanga benshi cyane kurusha abandi ba perezida bamubanjirije. Mu myaka 8 yategetse, Perezida Obama yirukanye abanyamahanga barenga 2.2 million. Mu gihe cyo kwiyamamaza, Perezida Donald Trump we yavuze ko azamurusha akirukana abagera kuri 3 million. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ateganya ko umuntu wese ashobora kurega icyemezo cya guverinoma cyo kumwirukana mu gihugu. urubanza rwa mbere na mbere rwerekeranye no gusubiza umunyamahanga wabo rwageze mu rukiko rw'ikirenga mu 1893. Umushinwa witwa Feng Yueting wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika adafite ibyangombwa yatawe muri yombi mu mujyi wa New York. Umucamanza yategetse ko yirukanwa. Ting yarajuriye, urubanza rwe rurakomeza rurazamuka rugera mu rukiko rw'ikirenga. Naho yaratsinzwe. Urukiko rw'ikirenga rwaciye iteka ruvuga ko leta yose yigenga ifite ububasha n'uburenganzira bwo kwirukana umunyamahanga uwo ari we wese mu rwego rwo kurengera ubusugire bw'igihugu. Feng Yueting yarirukanwe burundu. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'umunsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi d'Amerika, ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi. Mukanya ibiganiro byacu birabandanya.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.